Uganda ni wachura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi.
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata. Tega matwi ikiganiro karahara mu Uganda ni bacura
mushikirizwa n'urunani rw'amaradio inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance karahara mu Uganda ni bacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Muriko bukurikira urunani rw'imenyesha makuru radio inzamba gateka kawe radio RPA na television Renaissance ikiganiro karahara mu Uganda ntibacura cuno munsi tubaganirira ibijanye n'amasezerano aherutse kwemezwa hagati y'igihugu cha Congo hamwe n'u Burundi kubijanye n'urudandazwa ku mbibe bisangiye. Ayo masezerano akaba yaremejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi kwa 13 Kigarama 2022. Ayo masezerano akaba azobafitiye akamaro ibyo bihugu byompi mu bijanye no guhanahana ibidandazwa. Umushikiranganji arabivyinyubako Dieudonné Dukundane akaba ariwe yabishikirije imbere y'abashingamateka aho yamenyesha n'ivyo bagiye kwisunga kugira ayo masezerano ntahombye inganda n'amasoko yo mu gihugu kimwe kimwe. Ariko rero kuri bamwe mu Barundi babona ko ayo masezerano atavyinshi azokungura u Burundi kuko Kongo atabicuruzwa byinshi ifise izoshorera mu Burundi. Kubwo muhinga mu by'ubutunzi Chanel Girumugisha umutumire w'ikiganiro Burundi burakwiye gukerebuka kugira bwimbure byinshi bushobore kuronka ibyo bushorera muri Kongo nibisigara ku masoko y'u Burundi gutyo n'ikibazo cy'amafaranga y'agaciro gitori inyishu. Amashinga mateka yaremeje ijana kwijana integuro y'itegeko y'uguhanahana ibidandazwa hagati y'igihugu giharaniye intwaro rusange ya Kongo hamwe n'u Burundi. Ku bwa Dieudonné Dukundane umushikiranganji w'inyubako yereserukiye mugenzi we w'ubutunzi gusigura iryo integuro y'itegeko yavuze ko abadandaza bato bato aribo bagiye kwatorera akoyoko. Edi Claude Nininahazwe niwe wabitubwira.
Iryo tegeko ry'uguhanahana ibidandazwa riraba abadandaza bato bato bagira ubucuruzi bifashishije imbibe bakaba bashora ibidandazwa bitarenza agaciro k'amadolari 500 y'Abanyamerika ku munsi kandi ku mucuruzi. Kuba Dieudonné Dukundane n'umushikiranganji w'inyubako yari yarungitswe na leta mu kibanza cy'umushikiranganji w'ubutunzi kurikira
izi ngingo rero 31 ziravuga cyane cyane ingene abantu bagiye kuzoshora ibidandazwa muri Congo cyane cyane abadandaza bafite bato bato bazokoroherezwa habeho amakori n'amatagisi bazoriha n'ivyo mugabo kisha turi kazi rwanda duwane bikavaho kugira ngo boroherezwe abafise ibidandazwa biri munsi y'amadolari 500. Ikindi gikomeye ni uko ibihugu byemeje yuko abanyamitahe bazoza gukora muri kadire y'aya masezerano hazoho kuborohereza. Nimba twuguruye imbibe tugomba ko abantu bahanahana urudandazwa ni ngombwa tuyumvire nabo bantu bazobwira urwo rudandazwa.
Abashingamateka bari aho barerekanye amakenga mu bijanye n'akarusha Abarundi n'u Burundi bazohungukira mu gihe bagiye guhanahana ibidandazwa n'igihugu kinini mu by'ubucuruzi nka Congo. Icyo kibazo kikaba cyabajijwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe.
Ngo mu bintu bijyanye n'ibitenge dufate muzoshyira ayandi mategeko mberekeza ameze gute, muzofata ingingo mberekeza zimeze gute kugira ngo bamwe n'abandi noneho kuko Kongo nini ikijaza nini bayirekuye kujya tuye kugira ngo basuke hano ibitenge byabo. Isoko ryacu ryakorewe ryo cyari nzima noneho muzofata izihe mezi mberekeza kugira ngo n'isoko ryacu naryo ribandanye riproduce.
Unyishu iwe umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane yerekanye ingingo ya 10 y'iryo tegeko ishiraho gukingira inyungu z'igihugu cyose mu bijanye no gukingira isoko.
Amuravye nko mu ngingo igira 10 article 10 ivuga les mesures de sauvegarde. Aha rero niho tuvuga yuko igihugu cyose kirafise uburenganzira bwo kuraba yuko amahinguriro yacu atazohungabanywa n'ishyirwa mu ngiro ry'aya masezerano. Ni article ifise amaline ya ashika 5 irerera dukingira rwose nicyo gituma ntawosinya amasezerano be nayo ngo yugurure vyose. Muri za nama rero zo gukurikirana gushyirwa mu ngiro aya masezerano zizoba ingingo bazoyisunga kuko twese twarayemeranije.
Iryo tegeko rero rikaba riri mu rukurikirane rw'amasezerano ajanye no guteza imbere imigenderanire mu guhanahana ibidandazwa ku rugero rungana no gufashanya muri rusangi. Amasezerano yatewe ko igikumu ikinshasa bwirekezo rya 1990 na mukiza umwaka w'2022.
Amashirahamwe y'abadandaza barangurira urudandazwa rwabo aho ku mupaka bamenyesheje urunani rw'imenyeshamakuru ko ayo masezerano akeneye ingingo merekeza zofasha kugira urudandazwa rwo mu gifuri rumaze imyaka myinshi rushobore gucibwa burundu. Bamwe mu badukurikira nabo babona ko ayo masezerano atampinduka nini izozana ku rudandazwa rwo ku mupaka w'ibihugu bibiri mu gihe Kongo atabidandazwa byinshi ifise izoshorera mu Burundi, ariko bakabona ko mu gihe abajejwe intwaro bo bivugana hobaho urudandazwa rukurikije amategeko gutyo inyungu ikaboneka ku bihugu n'abanyagihugu. Kurikira bamwe mu banyagihugu batwumviriza.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Ibidandazwa icyo kwizera nibaza yuko kikiri kure cyane kuko bobo abo babari bo muri Congo baza hano iwacu gusumiraho bakabitwara kandi babicishije mu kinywari nabitwara bike mu mategeko, hanyuma twebwe ibifungwa cyane cyane hera nabo batabibyinjize iby'iwabo ngo tubashorere. Rero novuga yuko icyizere choboneka ari uko abajeje intwaro boja hamwe bakayanga ukuntu boshobora kuza barashoreranira ibidandazwa bakinjiza hama nabo bagasohora, aho niho byogenda neza. Ariko agenze gutyo naho nuto twari dufite ndabona yuko bigiye kudukomerana kuko ibintu biduga ku munsi ku munsi, ibiciro biduga ku munsi ku munsi.
Dado anahanye ibidandazwa urabona nka twe twahaye ibyo dufise nabo bakaduha ibyo bafise, urabona nk'ibiharagara muri Congo barimbura ibiharage cyane, barimbura n'urufu rwose, baduhaye nk'ibiharage bica bigabanyaga inuveye kududa ibiciro ubufu cyangwa ibindi bintu dukuyeyo, urumva ko ibiciro byogabanuka. Icyizere turagifise hamwe yaba twahanahana ibidandaza bikagenda neza nta ngorane. Ku bijyanye n'ibidandazwa bahanahana Congo n'u Burundi, twebwe turiko tubakorera ibi ntabyo tubona, gusa inzoga ziragenda, hagenda amakamyo nayo nyine, nta bindi tubona nk'ubujyanye ubufu cyangwa ibiki arinda kunyegeza aciye ku ibayere bakabimufatana barabimwambura. Urumva ko urudandazwa urumva ko rutemerewe n'amategeko, ibindi nabyo nta bidandazwa byinjira muri Congo biciye kuri duwane kugira ngo bidaduwane bigende ku mugaragaro nabi, ni ukuvuga bikazoguma gutya. Rero kudahanahana ibidandazwa nta kizere na gito dushobora kugira, ahubwo turimo ubwoba yuko ibiciro bizoguma biduga gushika naho tuzoruha, kandi bigakinanira n'ingene dushobora kugaburira imiryango yacu. Aho rero niho hari ingorane zo kudahanahana ibidandazwa. Rero icyo dusaba nk'indongozi zacu zobijyamo bakaraba yuko bashobora kutwugururira imipaka neza, hanyuma ibice ibidandazwa bakatureka tukakinjiza natwe tugasohora ibyo dukeneye kugira ngo bishyikire abenegihugu ngaha. Kubera twari zinasanzwe turi nk'inshuti twebwe turi ngaha ku mipaka kuko turahanahana n'abageni, ubu turekurira tukagiriranira urudandaza duciye mu mategeko na Congo nk'uko kera byahora biba. Abarundi bakinjira bakazana nk'uko bakuye muri Congo bakatudandaza mu mahoro, n'abakongomani nabo bakaza bakatwara ibyo bifuza bakuye ino. Nikintu kiborohera abakongomani baza kwakira amafi amafi emwe ubu uye frema ni benshi baje gutegera ingege kandi n'ubundi bwoko bw'ifi nk'amasongi inzoga ziragenda ziva I Burundi zijayo mugabo zitwara babantuze babakomeretsa bakuru ubu ne hagenda amaremorke niyo yinjira ubu urazi kera yuko kera warumva yuko bavuga yuko abakongomani barashobora kuza bya bimuga bagapakira amakinga cyangwa abarundi bagapakira amakinga ibyeri bakagenda soko ubu bimeze
umutumire umutumire w'ikiganiro karahara mu ruganda ntibacura ni Chanel Giromugisha umuhinga mu bijanye n'ubutunzi abona ko ayo masezerano ari ingirakamaro cyane ku bihugu akavuga ko ibihugu bitegerezwa gufata ingingo zotuma ayo masezerano adahungabanya inganda n'amasoko byo mu gihugu mu kugwanya ivyo abona ko hakwiye gushingwa amikoro ari hejuru gato ku bidandazwa biba bivuye mu kindi gihugu kugira izo nganda ntizihombe ariko kandi agahimiriza abarundi kwimbura byinshi kugira baronke ivyo gushorera muri Kongo nibisigara ku masoko yo mu Burundi
n'amasezerano afasha mu byerekeye korosha uruja n'uruza rw'ibidandazwa hagati y'u Burundi na Kongo ayo masezerano arafise inyungu ku banyagihugu no kuri leta novuga ku bihugu bibiri ku mpande zompi ku Burundi no kuri Kongo inyungu zirahari na cane cane nko ku banyagihugu nibaza yuko banyagihugu b'abarundi bashoboye gukorana umwete bakagira umwimbo mwinshi Kongo ni isoko rinini cane ryagutse urumva yuko iyo uri kurakora ofisi isoko harimo inyungu nini leta nayo izokunguka mu bijanye no kwinjiza amatagisi n'amakori kuko ahanini urucuruzwa rwahora rukugwa kuri izo mbibe rwari urucuruzwa ruri mu gipfuri tuma bazova muri informel baje muri formel hanyuma leta yatoye akajisho kubijanye n'amatagisi turavye ahanini ibyo bihugu bibiri byose nibyo birafise ibyo bishorerana ariko ahanini igihugu cy'u Burundi nibaduka ico gifise ibicuruzwa byinshi bishobora kwinjira muri Kongo ariko na Kongo irabifise nibike ariko ntitwovuga ko ari bya bicuruzwa biva mu mwimbo wa Kongo ahubwo nibicuruzwa bishobora kuba bivuye ku bindi bivuko hanyuma bikaza bigashobora kwinjira ama produits makeyi ni bimwe bya bitenge ni vyama fromage ibintu nabone baba baranguye ariko bakabironka byoroshye kubera baba bafise ikivuko byambukirako ariko uburundi burabifise bitari bikeyi kuvuga nk'inzoga za Brandy tuvuga nk'isukari ya sosumo tuvuga ibintu byose bashaka nibaza yuko nibicuruzwa bijanye n'ibyo kurya navyo ne byo jamo kuko ikongo n'ahantu twovuga yuko arabanyagihugu basuma cyane ariko ibijanye no kurima no korora atari kirenga urumva ni soko rinini cyane urundi bushobora kuba bwungutse mu gihe muri aya masezerano hatoba harimwo nkingingo zishobora gutuma zikingira isoko ry'indani mu gihugu kugira ngo umwimbo wose ntuherere hanze nibaza yuko n'amategeko ajanye no gukingira ibikogwa n'inganda z'i Burundi navyo nayo nategerezwa kubamwo kugira ngo bazibire kuko hariho nk'ibitenge biva muri Kongo bishobora kuza bizimbutse kandi bifise novuga ubwiza kurusha ibyo twahara dukora mu Burundi rero bigashobora twari isoko ivyo twara twikorera nibaza yuko rero ayo masezerano yose bashobora kuba ayo mategeko yose bashobora kuba baributse kuyashira muri ayo masezerano naye handi ico bari kibazo cyane kubijanye n'isoko ry'indani mu gihugu muri ico gihe baraheza bakagira ico no kwita ama barriere tarifere bagashiramwo bijanye n'amatagise n'amakori birenze gato kugira ngo batume ivyo bidandazwa bivuye hanze na cane cane bije guhiganwa n'ibidandazwa by'indani mu gihugu bimera nk'ibizimba gato bigaca bituma iby'indani mu gihugu biguma biri hasi bikaronka abakiriya byoroshe aho rero umva aho bakorera cane cane ni kuri ivyo bijanye n'amatagisi n'amakori bakaduza gato kuri ibyo bidadanzwe hanyuma kubisohoka nabyo kugira ngo isoko ntisigare atakiriho kubisohoka bogira amategeko ajanye no gukira urugero rutarengwa mu bijanye n'ubwinshi le barrières sur les quantités donc bakaraba yuko hogera aho bageza batarenza kugira ngo ibisohoka bibe ari ibintu biharuye ntibahave bamarira umwimbo wose hanze ni kimwe mu burusho ushobora kuboneka ica mbere urumva birazwi yuko bishura mu madorari urumva Burundi busanzwe bukenya ayo madorari ikindi nacyo Kongo ni soko rinini cyane uravye no mu mibereho y'abakongomani n'abantu ni bamwe bita peuple consommateur n'abantu bagura ni abantu bagura batitangira itama aronse ifaranga giwe ararijya kandi akarijya uko rironse murumva yuko isoko nk'iryo riba risoko ryiza cyane
ni ngaha duciye dusozerera kino kiganiro mwakoze mwese abariko baradukurikira bakoze bagenzi bacu bitanze kugira iki kiganiro kiboneke kikaba ari nacu cya nyuma cy'uyu mwaka w'2022 irindi sango ni mu mwaka uza karindu sabe nariko ndakibashikiriza ku izina ry'urunani rw'ibimenyesha makuru inzamba agateka kawe RPA na Tele Renaissance ndabifurije kuroranirwa muri uyu mwaka mushasha w'2023 naho ubutaha
Ikiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradio
RPA inzamba na radio televiziyo Renaissance karahara mu ruganda nibacura